Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Leta y'u Burundi irasaba abarundi bose kwitabira amatora ateganijwe mu mwaka utaha.
Saba uhanze, saba bari ngaha, nta n'umwe azotubuza gutegura amatora uko twabiteguye. Ahubwo tuvunira rugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo aya matora bayajemo umwanya wacariho.
Uwo ni Gaston Sindimo, cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, asaba impunzi z'abarundi gutahuka no kwitabira amatora ateganyijwe mu mwaka utaha. Turananyarukira mu Rwanda no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru, ku buhanga bw'ibyuma hari utwo, ku bugenzuzi bwa gahunda hari Fasil Gabeho, naho jyewe muri kumwe kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mu gihe hari amashyirahamwe n'abanyapolitiki bavuga ko umwuka wa politiki mu Burundi utatuma hashobora gutunganywa amatora yizewe, cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi avuga ko amashyaka avuga ibyo usanga n'ubundi atayajyamo kubera atagira abarwanashyaka. Gaston Sindimo arahamagara abahunze bifuza kujya mu matora gutahuka mu maguru mashya bakayitegura. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yemeza ko nubwo amasezerano ya Arusha amaze imyaka 19 asinywe, azakomeza kuba umusingi w'ubutegetsi bwiza mu Burundi. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Aganira n'Ijwi rya Amerika, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yakuriye inkoni ugishitsi, abo bose baciyumvira n'abagisaba ko amatora yo kugizwa inyuma cyangwa atotunganywa mu mwaka uza. Gaston Sindimo:
Ngira nsubire ndabivuge, abavyumva abashaka kumva bumve, nuko amatora ari ntabanduka kujya seni yabishinze. Nukuvuga mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatanu amatora ategezwa kuba yabaye. Abahiganwa basabwe kwisuganya kugira ngo muri ayo matora bazobe bakurikije ibisabwa byose na seni. Hari ibintu bivuga ngo abanyepolitiki bari hanze ngo ntibifuza ngo amatora. Ivyo vyose twarabibonye muri kahise ku Burundi, aho abantu bavuga iki n'igihushane, bakavuga bati twifuza yuko ubutegetsi buhava, bakavuga bati twifuza yuko amatora aba, mugabo isango rigeze ugasanga ngo usubize inyuma kuko batiteguye neza. Uno munsi saba buhanze, saba bari ngaha, nta n'umwe azotubuza gutegura amatora uko twabiteguye. Ahubwo tuvunira rugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo aya matora bayajemo umwanya wacariho, amezi 19 aracariho.
Abahamagarwa bamwe bamwe nka Charles Nditije atwara iprona itemewe n'ubutegetsi baramaze gufata umwanzuro bagasigura impamvu batarota bitaba.
Iyo bwirwa shingiro rishasha rikaba ryahanze burundu amasezerano ya Arusha n'ibidayakomoka byo byose bijanye n'amahoro, kunywanisha Abarundi n'intwaro idakumira. Uraze mbere ni bwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse hirya bwirizwa shingiro. Uraze umugwi uzocungera amatora yitwa Seni, abawugize ni basoma mbike ba Petero Nkurunziza. Ivyo kandi bikaba mu gihe ibiganiro bikaba byahagaze bihagarikiwe n'akarere k'ibihugu muri Afurika y'Ubuseruko, mari umutekano uguma bihungabana, abantu bitwa ku munsi cyane cyane batavuga rumwe na Leta, ahantu usanga akarorero k'abanywanyi ba Gatogwasa bo muri Senere bitwa ku munsi, ingoro zigacurirwa kandi yitwa ngo ari mu nzego za Leta.
Ariko Rwasa we si kwabona ibintu.
U Burundi aho tugeze sa gusubira mu ihumbi, saho gusubira kurondera kurara rubunda. Amatora aregereje, reka tuyitegurire. Ubudashobora kujya mu matora, demokrasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi. Abo twe ntituri kumwe, sene inyankamugayo, twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo idaca mu ngimba, ica mu matora idaca mu mudurumbanyo.
Bwana Sindimo na bafite inziguro abanka kuja mu matora.
Amatora atunganywa n'igihugu, igihugu kabicisha ku mugwi w'igihugu ujejwe amatora. Hanyuma amatora kandi atunganywa n'abazoyahiganwa. Ejo hobu kera senizo saba abazo ya higanwa tumenya baribu. Iga alivo abavuzu guamu hagezati ni waze guhiganwa ugasanga nanu wakije ngwa shike aha. Kudufisi migambo mirongine ni inga cha mirongitanu. Iyo migambo yose zo kita matora uruki nuruzo kinwa na abazo yitawa. Ni asuwe kuwa vya choku kwekirako vinguiza mirongo. Iyo migambo ni itiza kuja kumviga kuzo kina.
Urugo rukino nditi ije gushikubu wanile umuhumuliza na gato.
Ibambere kuko nta matora ashoboka uraje biko biraba mu gihugu gasaba kandi yuko na cyane cyane twebwe imigambi yacu n'indi migambi kandi barundi bose ko bacokwitabaye matora na cyane cyane ngo batange intonde z'abagoja matora haba mu matora y'abajenama ba komine cyangwa y'abashinga amateka y'abayimukuru w'igihugu bapfokeranye bashaka ku munsi wo kwira bashobore kubyiba atacamire munsi umwe nyene
mukurindira kuri iryo sango rishika icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari mu bagirizwa guhonyanga amasezerano ya Arusha yemanga ahubwo kuba mwumvikano ahirwa rufatiro rw'intwaro nziza kurunganwe ruzokurikirana
amasezerano ya Arusha yaje mu gihe igihugu kitari gifise indongozi zatowe numunsi rero kami kayo masezerano niko tugenderako aho kami rero tukivuza yuko abarundi buno munsi nabejo bogakomeza ako kami kadutuma tuva mu kurondera ubutegetsi twishimikije ubuhutu canke ubututsi gushika hadushike aho tuzorondera ubutegetsi twishimikije yuko turabarundi
aya matora y'umwaka uzari kategurwa mu mpari mu gihe njyane zaturutse kuyaheruka mu 2015 n'ubuzikivugwa izo zatewe n'ikindi kiringo cha president Nkurunziza bamugwanya bavuga ko atari yemerewe akaba yagitsinze bayisokoyemwo imyaka 5 imbere yaho naho atavuga rumwe n'ubutegetsi bayavuyemwo bagiye mu yibanze yonyene basigura ko bamaze kuyabona mu busuma ibi namwe mu mashirahamwe yigenga acavuga ko bifite ibyemezo Eroje Urika neza Nairobi juu ya Amerika.
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wahariye ku kwezi kwa cyenda igikorwa cyo kwegeranya intwaro nto zigakurwa mu maboko y'abazitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Umwe bwa Afrika bwise ku kwezi ukwezi kw'imbabazi kugira ngo abazagarura ibirwanisho ku bushake bwabo batazahanwa. Pierre Claverne Nkuru.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufata ko ukwezi kw'icenda uno mwaka ari ukwezi kudasanzwe ku ntambwe yo gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye. Ubutwari bw'ubumwe bwa Afrika Abdel Fattah al-Sisi ari nawe perezida wa Misiri ahamagarira ibihugu bitandukanye kubahiriza ikigongwe cagenewe abosubiza ivyo bigwanisho ku bushake bwabo. Asaba ko batokurikiranwa n'ubutungane canke amareta mu ntumbero yo guhimiriza kw'ivyo bigwanisho bito bito bikugwa mu banyagihugu. Abahamagarirwa gusubiza ivyo bigwanisho ni cane cane imigwi igwana canke inzego za leta zovyaka abanyagihugu b'abasivile babitunze. Amwe mu mashirahamwe agwanya be n'ivyo bigwanisho arashima iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika. Yamara kavuga ko ibihugu bitandukanye atagushaka vyerekana ko gukura mu banyagihugu ivyo bigwanisho. Rimwe muri ayo mashirahamwe ni MIRPD rigwanya kwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo atwara iryo shirahamwe.
Ibimenyetso rero bikuru bikuru twari kurabira ku bwa mbere bwo nuko bari kuba nk'ubu unye two twumva tuti mu gihugu kinaka hari bibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwa mu birwanisho. Tukaba twumva tuti harama nimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho. Ivyo byose rero ni bimwe mu byo twibaza ko byari korohereza ico gikorwa kugira ngo kigenda neza. Tugasaba tuti aya mareta agize Afrika nyabona nibikubita gashi inzego z'umutekano amashirahamwe abake turabe ko twozorangiza ku kwezi ibirwanisho bitari bike bishobora gukugwa mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhusha. Mwibuke ko ari kurokora ubuzima bw'umuntu ntaho bitaniye rero no kumuha amaraso umuntu nimba yakoze icaha akarengukanwa imbere y'ubutungane aho kuyicwa canke kuborezwe gufa hakoreshejwe ibigwanisho.
Ikindi giteye amakenga ku bw'iryo shirahamwe MIRPD ni ngingo iherutse gufatwa n'igihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi. MIRPD gibutsa ko abo barundi bahunze ivyo bigwanisho n'ubu bitarakugwa mu batabifitiye uburenganzira.
Izo mpunzi bwa mbere bwo zihunga ziva mu Burundi zahunzeyo kubera ko hari ibirwanisho byariko birakoreshwa hirya no hino ngira ngo abatari bake baravyibuka. Amagerenade ashwiragizwa hirya no hino abaraswa banyurutswa n'ibi politiki ni kibazo kidasanzwe kuko no muri izo nkambi nyene bitwa ko bari mu gihugu cha Tanzania harabagiye barabasanga yo batwaye ibigwanisho ku batoterezayo twebwe tukabona yuko ayo mareta ivyo yarakwiye gufashanyamwo ari ivyo uko bofasha impunzi yari yose yahungiye mu gihugu cha Tanzania yipfuza gutaka ubushake bwayo igataha ari kuwumva ko atararonka ihumure mu mutima canke aho yahunza ava hataratekana wakarindira naho rero dusaba ishirahamwe hasere rishinzwe impunzi tuti nirigerageze nyabuna barondere ikindi gihugu bashora kuzojana mwizo mpunzi Tanzania niya bitakizikeneye
yamari ryo shiramwe rirashimo twigoro twashitswe ko nibihugu by'u Rwanda n'Uganda vyasinye amasezerano yo kunagura imigenderanire riti n'u Burundi nibwumvikane n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu karere kose yebutsa ko ku mipaka ibyo bihugu bihana hari abanyagihugu bamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibigwanisho bito bito ari navyo ubumwe bwa Afrika busaba ko byoranduranwa n'imizi
bakora ibishoboka byose ivyo basinye byose biri muri ayo masezerano bishigwe mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri na mu bihugu bibanye biruhutse imigendranire isubire kuba nkuko yari kera basumiranire nkuko byahora tuboneyeho rero mbere no gusaba ko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nabo boheza bakagira ibiganiro hamwe n'ivyo bagashika ku masezerano nkayo u Rwanda n'Ubuganda bashitse ko kuko vyoba mu vyofasha ko aka karere kose inzego zibishinzwe ziheza zigakorana zigafashanya haba mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho haba mu kugwanya abakoresha ibirwanisho bicira umuriro batabifitiye impusha ndetse rero no mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba muri kano karere kose
ukwezi kw'ikigongwe mu gukura ibigwanisho biri mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ubumwe bwa Afrika bwagenye ko kuzorangira itariki 30 z'uko kwezi kw'icenda uno mwaka kwatanguye kubahirizwa kuva mu myaka 2 iheze ubumwe bwa Afrika bwifuza ko mu kwezi kw'icenda umwaka uza w'ibihumbi 2020 atabigwanisho byo babikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira yamara amashyirahamwe yigenga abona ko impinga ikiri ndende Pierre Claver Niyonkuru Kigali kugijwe ya America
urakoze Pierre Claver Niyonkuru tuve aho ngaho ikigali tujye ihirya gato muri Rusizi mu gihe kuri wa mbere aribwo umwaka w'amashuri watangiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Rusizi aho ni mu Rwanda nyine ntibavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku cyemezo zafashe cyo kubuza abana babo kujya kwiga ibukavu ubutegetsi buravuga ko ibyo byakozwe nk'ingamba yo gukumira Ebola ababyeyi bo bagakemanga uburyo byakozwemo bwo kubuza abanyeshuri bonyine nabo babanyarwanda ni inkuru y'umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima
niga muri Reprog nari ngiye kugira mu wa gatanu none turukura uko tuza gutambuka
twari tuje hano kumva ko tuzi ko dutanga amakarte de leve none bari kwanga icyo dusaba nuko
baganisa mbiza mu gitondo cyo kuri wa mbere ku mupaka wa Rusizi ya mbere aba bana bari kumwe n'ababyeyi babo bari babaherekeje kujya gutangira umwaka w'amashuri bukavu muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo ariko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka aha ku mupaka zabangiye kwambuka abanyeshuri barimo kubuzwa kwambuka n'abanyarwanda Abanyekongo baba mu Rwanda biga ibukavu bo barambuka nta nkomyi cyo kimwe n'abandi banyarwanda bagiye gukorera imirimo itandukanye muri Kongo ibyo ababyeyi baba bana bafata nk'akarengane
hari abakuru bagenda bakagera mu misozi mu biturage bajya gukora yo nk'akazi k'ubuyede cyangwa abashoferi ariko abana bo baniga hano hafi ntago rero turasobanukirwa impamvu abana aribo babujije kandi binongeyeho abakongomani bafite abana mu Rwanda abana babo bambutse bakajya kwiga kumva harimo ikibazo natwe tutazi
abana aho biga hafi nta nubwo biga kure ntago baruta abacuruzi birirwa bajya gucuruza iriya ntibaruta n'abantu babakozi bajya gukora iriya kandi nibo bagenda kurusha bakagera hirya no hakurya
kuri frontiere hari ibikoresho bipima ntago nibaza ukuntu bavanga abana bacu nibo bazagiruka nibo bazandura kurusha aho bacuruzi bajya hirya mu misozi
mu gihe aba bana bari bamaze amezi atatu mu biruhuko amakuru ijwi rya Amerika yamenye na yuko icyemezo kibabuza kongera kwiga muri Kongo cyamenyekanye hagana isaa 12 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru ni ukuvuga habura amasaha make ngo itangira rigere ababyeyi bakavuga ko cyabatunguye ku buryo hari n'abari baramaze kwishyura ibyo basabwa ku mashuri abana babo bigagaho.
Nkatwa ababyeyi twari twishyuye amafaranga y'ishuri, twaguze n'ibikoresho, twabitanze ku mashuri kuko tubitanga mbere yaho icyumweru mbere yuko bafungura.
Twanabibwiye umuyobozi atubwira ko ariko byagenze, ari nabo ariko ariho bakibimenya. Tumwereka imbongamizi zirimo ko twamaze kwishyura minerivare z'abana no kujyana ibikoresho byose twarangije, atubwira ko tuzaza hano bakanababura tukanerekana n'izo borudero twishyuriyeho, ariko twabuze umuntu n'umwe twakira.
Uretse ingaruka z'iki gihombo batewe n'ibyo bari baramaze gutanga batari busubizwe, imyigire y'abana babo mu Rwanda nayo barabona izagorana.
Ingaruka za mbere zikomeye ziri ku bana, kubera ko abana muri Congo biga mu Gifaransa, nitubagarura hano mu Rwanda bariga mu Cyongereza. Barahita ko batakara
kugira ngo baze biadapte kuri systeme yino, baramenyere systeme iriya ntago byaba byoroshye. Ino bari kurangiza umwaka, hari abatangiye umwaka.
Bagasaba inzego z'ubutegetsi kuborohereza zikareka abana babo bagakomeza amasomo nk'uko byari bisanzwe.
Cyifuzo cyacu nuko batureka abana bakajya kwiga, kubera ko aho abana biga n'ubu mu bikoresho badusabye twaguze amasabune, twaguze imiti yo gutera mu mazi yo koga kugira ngo uko umwana yinjira mu ishuri akarabe.
Twasabaga ubuyobozi ko bwareka abana bakajya kwiga, buri mwana wese akiga aho yarasanzwe, bakareka abana bacu bakiga muri Kongo. Ku mashuri y'abana bafashe ingamba ku kibazo cya Ebola, kubera ko no mu bikoresho badutumye harimo ibikoresho by'isuku.
Icyakora ku ruhande rw'ubutegetsi bwo buravuga ko icyo cyemezo cyafashwe ku neza yo kubungabunga ubuzima bw'abana babo. Mu ijwi rya Bwana Kayumba Ephraim uyobora Rusizi, izi ngaruka ababyeyi bagaragaza naho zihuriye n'ubuzima.
Birumvikana nk'uko bivuze uti hari abari bamaze kwishyura amafaranga y'ishuri, hari abari bamaze kugura ibikoresho. Mu by'ukuri nta gihombo twabona twagereranya no kuba umuntu ashobora kubura ubuzima. Niyo mpamvu navuga nti icyemezo nk'icyo cyafashwe byanze bikunze, hari ingaruka kiba gishobora kugira, ariko ingaruka zirarutana. Entre les démons, on choisit le moindre.
Uyu muyobozi abajijwe impamvu iki cyemezo cyafashwe ku banyeshuri gusa nabo b'Abanyarwanda bonyine, nyamara hari bagenzi babo b'Abanyekongo bataha mu Rwanda bo bemerewe kwambuka, cyo kimwe n'abandi baturage bajya muri Kongo buri munsi. Yasubije muri aya magambo.
Mu byemezo byafashwe harimo kugabanya ingendo ubona zidakenewe. Rero ibijyanye n'uburezi urumva ni serivisi hano mu gihugu dufite. Ibijyanye n'akazi umuntu ajya gukora hari hakurya kubera ko nta kandi kazi afite, kandi ntabwo twiteguye kuba twavuga ngo turamuha akandi kazi hano. Nta gitangaza kirimo kuba twavuga ngo umunyarwanda aho ari hose tumurinde. Byakozwe mu rwego kugira ngo turinde Abanyarwanda, kandi n'abavandimwe bacu muri Kongo tuzagumya kubagira inama y'uburyo bakwirinda, kubera ko bimvikana niba batuye ku butaka bw'u Rwanda ntabwo dushobora kubirukana, ni uburenganzira bwo kuhatura.
Iki cyemezo cyo kubuza Abanyarwanda kujyana abana babo kwiga muri Kongo kije mu gihe mu kwezi gushize kwa munani abategetsi b'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa Kongo n'iy'Uburengerazuba ku ruhande rw'u Rwanda baheruka kwemeranya ko bagiye guhuriza hamwe ingamba zigamije gukumira Ebola, hakirindwa ko zabangamira urujya n'uruza hagati y'abaturage basanzwe bagenderana bakanahahirana. Na mubare nyirizi nabo Banyarwanda biga Bukavu batahira Rusizi twashoboye kumenya iki cyemezo kigiye kugiraho ingaruka. Icyakora abo bari mu byiciro byose by'amashuri kuva mu y'incuke kugeza muri kaminuza. Inzego z'ubutegetsi ziravuga ko zititeguye kugikuraho mu gihe cyose muri Kongo hakivuga icyorezo cya Ebola. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize nk'uko bisanzwe buri mwaka, kuva mwaka 2011 ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa munani, isi yose yari hari uwo munsi kuzirikana abantu bazimizwa. Kuri uwo munsi umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka wasohoye urwandiko ruvuga ko mu mezi umunani ya mbere y'uyu mwaka 2019 abantu 34 bazimiye. Nibyo Anshel niko yagize kuri Ligue Iteka yavuganye na Thomas Kamirindi, aratangira yihanganisha umuryango wa Marie Claudette Kwizera wari umunyakigega wa Ligue Iteka n'imiryango y'ababuze ababo.
Jambo nabwira umuryango wiwe nuko ndetse mbere n'indi miryango yavuze muri izo nzira nuko batokwebura abo bantu bazimizwa kubera ibyo baba ariko barakora, ibyo baba ariko barakorera abandi. Kuko nkagira rero nti yamara imiryango ibandanye yifashe mushinga ntayo wa Marie Claudette Kwizera n'ibibondo byiwe bibiri, ndetse mbere nawe n'ibindi bibondo yari atunze ibandanye bifashe menye ko ishamwe ry'iteka riri hafi yabo biri kumwe naho naryo ryataye ryakajijwe rikomoka mugabo mu kaguma ku mutima turi kumwe niyo miryango yose ibura ikindi nogo no vuga abantu babura muri ubwo buryo bisiga imvune nini ya mubiri mu mutima guko muradi n'imigirwa abarundi bagira abantu nibaheza ngo baronke bayigire baguma ubu abana baraciteze ko yagiye ukaza azogaruka yagiye ko yagiye kukazi nta ndetse mbere n'abandi amajana atanu na mirongo irindwi na batandatu muvuga igiteka kuva aho Marie Claudette Kwizera anyururijwe igiteka yashoboye guharura ibihe haruro bishyira amajana atanu na mirongo irindwi na batandatu banyururijwe
kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
kuva mu bihumbi bibiri na gatanu abantu amajana atanu na mirongo irindwi na batandatu bari bazimijwe aha kubera ko igiteka ibyikora ku munsi ku munsi kitanze muri raporo igumye ikurikirana ikaraba ko hari igihinduka ko muri abo majana ndwi na mirongo irindwi na batandatu hariho mirongo ine n'imwe n'umwe igiteka yashoboye kumenya aho bakiriho ni ukuvuga ko rero abantu igiteka ikemeza ko bazimiye guhera uwo mwaka n'ubu ikironde kibandanye irondera kugira ngo n'ejo hagize ububonetse turabivuga harimo abantu amajana atanu na mirongo itatu na batanu tukirondeza tutazi aho bari kandi
kimwe
ni uko abo bantu aba barondeza si igiteka gusa turazi ko hari umugwi mpuzamakungu nuvuga umugwi wa nasonzini uraba abo bantu bazimizwa muri ubwo buryo
yego
abo rero leta naho ikiyica amatwi turazi ko imaze kuronka amaketi ashyira ku mirongo itandatu y'abantu bazimijwe muri ubwo buryo nk'uko wayivuze mugabo leta y'u Burundi ikaba itarashobora kwishyura n'ikete na rimwe
urabeshya ntabwo ijya irabyihorera niko
irabyihorera ndafite iyo nkuru ibyemezo y'uko ayo maketi amaze kurungikwa kandi n'ubu ndetse umwaka uheze barasubira bakibutsa abo bantu bivuga ko ikete ryanditse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihumbi na cumi n'indwi barasubira baributsa kuri uwo muntu ibihumbi na cumi n'umunani barasubira baributsa n'ubu baributse ibyo rero urumva imiryango yamenya ko naho na bimwe niguma irondeza hariho ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe yo mu Burundi aguma afasha kugira ngo ukuri kumenyekane kuri abo bantu bazimijwe
ashere niko yagize hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Thierry ahishakiye yanditse kuri Facebook VOA radio yacu y'ijwi rya Amerika ati kubona abantu bazimizwa birababaje ariko abarongozi bacu cyanke mbere n'abafurika yose bakwiye kumenya ko bahari kubw'umunyagihugu mugabo muri Afurika yacu uwabuze asigara ararira abo muburaniye nk'abarongozi birabiye hariya hirya ariko bakwiye guhindura ingendo kuko siko bizohora uyu ni Thierry ahishakiye wabyanditse aka kantu hari icyo wakavugaho
icyo navuga Thomas icyo yavuze ni cy'uko ni cy'ukuri nko mu Burundi wacu ho birababaje kuko aba bantu bari kubatwara igihugu n'umunsi niba abantu bahura n'ayo makuba n'abantu bahuye n'ayo makuba irindwi na kabiri batwaye ababo babona baguma babarindiriye bibabaje rero kumva ko ikintu ushaka kubabaje nawe ubandanye ubwihigira impigi ugikora ugirana bivuga ko urumva abo bantu batwara bose ndetse harimo impfubyi nyinshi z'irindwi na kabiri irindwi na kabiri aho wabona umuntu bamwurije imodoka cyangwa ikintu ntagaruke baguma bibaza abo bantu ubu rero kubona bari kubakorera ikibi aho basangiye ubwoko n'abadasangiye ubwoko abadasangiye ibigambwe cya kindi cyababaza cyane birababaje ko kuko byari kuba byiza ko aribo berekana karuwati yamara icyambabaje cyo nubabarisha uwundi bari bakwiye kurwanira agati y'akazi na muntu bari bakwiye kurwanya icyo kibi kibishe hama rero nk'uko yabivuze ibi ntibizokwamaho
ni Thierry wabivuze Thierry aho yishakiye
hari hatazobibamo Arawa tazo iwona mugabo nani muri urugo rwaruka kwacu tuzoyibona urugiruko kwacu tuzoyibona mugabo ikinacho nuko ubusiza ibintu birahinduka nani mije kuvuga ko hanya makete baronka yabishyize y'umugwi muza makungu kurikirana ibyo hariho sete yirikira ko abo bantu bazobihanirwa yabo ningo zabaye imyaka n'imyaka ngo nabo nkibaduhanwa ibintu birahinduka isi nikiri ya yindi kare urabona ko tumenye amakuru turi hanze tugasobanukanda tuvugana mugabo kare impunzi y'irindwi na kabiri yamenya ko itadusura kubona n'uwo yasize mu Burundi mugabo urabona nkubaho ndi mbanda yambuga n'imiryango yacu ivuga ko si bya bindi bya kera uno munsi rero abo ari ku butegetsi abo mu karere y'ubuzihugu tuhane bibe abanyafurika bose bakwiye kumenya ko by'ukuri umuntu yarakwiye kureka yarakwiye gutwara yubahiriza agateka kazi na muntu agatsimbataza intwaro ya demokarasi agatsimbataza agateka kazi na muntu kuko ntawe bishyika impera n'imperuka uri kuraraba abakuru b'igihugu bafite babakomparesa buganye muri kaje atari inkoko cyane kasuku urumva ni kibazo na baje rero kwiye kubaha ikizere byakwiye kuba ikizere nacyo gituma ngo mbwira mvuge iyo miryango yahuye nayo magume ko yorema byoroshye kwakira
radijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa Asher niko yagize ku bibazo by'abantu bazimizwa mu Burundi. Kuri telefone dufite Fideli.
Ego ndi buzumba muri capitale ariko ndumiza ko icyo kibazo cy'abanyuruje kuva muri Daniel Kenya
kuva mu 2015.
Ego 2015. Byo kuri icyo cyegeranyo sino hava mushanya nacyo cyane kuko ubuhabaye mwakino gisagara cyangwa mwabona Burundi arumva ibiba hirya no hino akabyumva kandi bikasirikira cyane bikavugwa cyane. Icyo novuga njyewe ni uko kino gihe cyane cyane twegereje amatora
yo mu 2022
na 2020
yego
navuga yuko ibihuha bikomeza kuba byinshi cyane bavuga si n'ibihuha bimwe biranavugwa kandi bikanaboneka yuko byabaye abishwa bategere bavuye mu manama runaka mu minsi mikuru runaka bagategerwa bagatana mitwa n'abandi runaka singombye kuvuga ngo nibande n'abandi.
Yego
muri make icyegeranyo sinahushanya uko biragaragara icyo nosa babanye politike rero basa n'abadukoresha twebwe bajene nje niga kuri kaminuza icyo nosa abanye politike nuko bomenya yuko Burundi atari ubwo umuntu mu Burundi ari bw'abarundi bose bagashira imbere inyungu za twese gushira imbere inyungu zabo n'inyungu zabiwabo kuko abenshi usanga avuga ati nimwantora umutumba wanje abanje nzobaha ibini bakirengagiza yuko azotorwa n'igihugu cyose.
Reverien
andi mu karere k'ibiyaga bigari abantu banyuruzwa rumva banyuruzwa n'ubutegetsi niyo mpamvu nyene benshi batamenyekana ukuntu babanyuruza kandi vrema nabo abo banuzani nagomba kubaza umutumire nk'ikintu barimo barakora kizotuma abari abategetsi barimo barakora ibyo bintu ngo baba bamwiterereza cyangwa ngo abayobora igihugu ukuntu yuko bazokurikiranwa n'ubutungane bagahanwa ku byaha bakora ndengerabutungane cyangwa ubwicanyi bagahomera bumwe
nacyo dutegeka sepeyi kuko urumva ni urwego rwigenga mugabo icyo dukora ntacyo dukora ntibakimenye icyo igiteka ishimikira ko nuko ata muntu n'umwe yobwirije gutabara azovuga ngo ntiyamenye ibiriko biraba nacyo gituma twita ku icumu kitakwibuye kugira ngo kundwi twereke amakungu nabo bose babigeze ndetse mbere y'abasepeyi n'ibindi ibi bintu zegeranye bisohora barabibona ko leta y'u Burundi ibona nababwira n'abamenyesha ko mu bantu ba mbere ndumva ikintu cyegeranye cyari giteka harimo leta y'u Burundi.
Ansher niko yagize mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi cyatambutse mu kanya mu kiganiro muri Sanga. Turabashimiye cyane, nshimire na bagenzi banje hano ku buhanga bw'ibyuma utwo na Facile Gabe ku bugenzuzi bw'amakuru. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho igihe mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira umugoroba mwiza, bararekerekana n'amakuru yacu ataha saa moya n'igice, ariko muramuri kumwe n'abandi. Ku bwanjye ndagira nti muramukana amahoro n'amahirwe.